Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Hirya no hino mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, habaye imihango yo kwibuka ku nshuro ya 16 abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge 166 biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi.
Kugeza ubu tumaze imyaka 16 hari abicanyi babyemere ko babikoze, ariko kugeza ubu nyine nta kintu kirakorwa. Ntiturumva bavuga ko bafashwe bagahanwa, kandi ndetse twumva ndetse bamwe bakora no muri leta.
Uwo ni Robert Mutanga, umwe mu barokotse ubwo bwicanyi bwa Gatumba. Naho mu Rwanda, abayobozi b'akarere ka Rubavu basabwe kwishyira mu kato nyuma y'uko bahuye n'umuntu wanduye virusi ya corona. Abantu barenga 900 bamaze gufatwa mu gihugu cya Ethiopia kuva havutse imvururu zishingiye ku moko mu kwezi gushize. Muri Liberia, Vice Perezida w'igihugu yemeje ko yanduye virusi ya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko Iran yafashe by'igihe gito ubwato bwikoreye peteroli hafi y'ikigobe cya Hormuz. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abantu barenga 900 bamaze gufatwa mu gihugu cya Ethiopia kuva havutse imvururu zishingiye ku moko mu kwezi gushize. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Leta ya Ethiopia yataye mu mvuto abantu barenga 900 inyuma y'uruhagarara rwabaye mu kwezi guheze. Ibajijwe kwihagarikwa ry'abo bantu, ivuga ko umutekano mu gihugu ari cyo kintu nyamukuru kiraje ishinga muri iki gihe. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yemeye guhindura ibintu mu ntumbero ya demokrasi igihe yashika ku butegetsi mu mwaka w'2018. Arafise ibibazo vyo guhamika moko mu gihe ashaka kwigenga kurushiriza. Imigambi yiwe yo guhindura ibintu mu gihugu yatumye amatati yerekeye amatungo kama n'ubutegetsi bw'intara asubira kwibonekeza ku mugaragaro. Ahanganye muri iki gihe n'ivyerekeye gukingira abanyagihugu mu gihe ategerezwa kubahiriza ubwigenge bwabo mu vyamufashije gutsindira agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka uheze. Yiyemeje kugirisha amatora ya mbere arangwa n'ubwigenge kandi atagira kanenge mu mwaka w'2021.
Muri Liberia, Vice Perezida w'igihugu yemeje ko yanduye virusi ya corona. Fidel Niyongabo arakomeza.
Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Wilhelmina Jala, icagira cha Perezida Joel Howard Taylor, yajanywe n'indege mu gihugu cha Ghana ku munsi wa kabiri agiye kwivuza. Ibipimo vyerekanye ko afise COVID-19. Abategetsi bari bahakanye mu ntango ko Joel Howard Taylor yari afise uwo mugera. Joel Howard Taylor yahoze ari umufasoni wa Charles Taylor, yahoze ari perezida wa Liberia. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Wilhelmina Jala yatangaje ko Joel Howard Taylor yasanganywe umugera wa corona ku itariki 10 yo ku kwezi k'8. Yarahawe uruhusha gukuja kwivuriza hanze y'igihugu. Yajanywe muri Ghana ku munsi wa kabiri inyuma yo kwagiza ibibazo byo guhema. Igisata cy'ubuvuzi muri Sierra Leone kiracumbagira kuva ingwano irangiye muri icyo gihugu araheze imyaka 17. Abategetsi ba leta n'abandi babishoboye kenshi baja kwivuza mu mahanga mu gihe bafise ibibazo by'amagara. Abanyaliberia baridogera isata cy'ubuvuzi kitifashe neza na gato mu gihugu.
Fidel Niyongabo nanone arakomeza tubwira inkuru ijyanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko Iran yafashe by'igihe gito ubwato bwikoreye peteroli hafi y'ikigobe cya Hormuz.
Indeko zigwanira mu mazi za Iran zafashe mu kiringo gito ku munsi wa gatatu ubwato butwara ibitoro bufise ibendera y'igihugu cya Liberia hafi y'ikigobe cya Hormuz. Ni mu gihe hari cyuka kiri gitera cyongera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Izo nteko zafashe ubwato bwitwa MT Wheeler mu kiringo cy'amasane imbere y'uko ziburekura ku munsi wa gatatu. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana imbere y'uko ibirenga ngaho ku byabaye bishyirwa habona. Abari mu bwato MT Wheeler ntibigeze batanga ubutumwa bw'uko bari mu bibazo imbere y'uko bufatwa, igihe bwafatwa n'inyuma yaho. Nta mpamvu abategetsi b'igisirikare cya Amerika batanze yoba yatumye Iran ifata ubwo bwato. Itangazamakuru n'abategetsi ba leta ya Iran ntibemeje ifatwa ry'ubwo bwato canke ngo batange isiguro. Imishamirano hagati ya Iran na Amerika yiyongeye mu mwaka uheze nyuma yuko Amerika ivuye mu masezerano amakungu yari yagiranye n'ico gihugu kubijanye n'umugambi wacyo ufatiye ku buhinga bwa nuclear. Ubwato butwaye bitoro mu mazi yo mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi na cyane cyane mu kigobe cya Hormuz buratotezwa kenshi.
Emira zunzu umwe z'Abarabu na Israheli byemeye kongera gusubukura umubano wabyo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje iyo nkuru uno munsi kuwa kane. Leta ziyunze z'Abarabu ibaye igihugu c'Abarabu kigira gatatu n'icya mbere kiri mu kigobe c'Abarabu kigiraniye imigenderanire na Israel. Misiri na Yorodaniya nivyo vyonyene bifitanye imigenderanire na Israel muri iki gihe. Perezida Trump yashize ku rubuga Twitter itangazo ryashikirijwe hamwe n'ivyo bihugu bitatu. Iyo tangazo rimenyesha ko intumwa ziserukira ivyo bihugu bitatu zizohura mu ndwi nkeyi ziri imbere kugira ziganire zongere zitere igikumu ku masezerano yerekeye uruja n'uruza rw'indege hagati y'ivyo bihugu, umutekano, guhanahana amakuru, amasoko ntanganguvu, ivyerekeye ingenzi n'ubuvuzi. Leta ziyunze z'Abarabu na Israel bitegekanya kandi buno nyene kwagura no kongereza ugukorana ku vyerekeye gutora umuti n'urucandago rw'umugera wa corona. Perezida Trump yatangaje ko yiteze ko ibindi bihugu vy'Abarabu canke vy'Abayisilamu bikwirikira akarorero ka leta ziyunze z'Abarabu.
Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatanya na Libani n'ibindi bihugu gukora amaperereza ku mpanuka iheruka muri icyo gihugu cya Libani. Fidel Niyongabo akomeza.
Umudiplomate akomeye wa Amerika David Hale yatangaje ari Beirut no munsi kuwa kane ko ibiro bijeje gutoza ivyaha byo muri Amerika FBI bizokwifatanya n'abajejwe amatohoza bo muri Libani n'amakungu. Ivyo biro bizokwifatanya nabo mu gikorwa cyo gutohoza ibivugwa ko ari ibinyabutabire bikoreshwa cyane mu by'uburimyi nk'ibitabizo biva mu mahinguriro byaturitse ku mugwa mukuru Beirut bihitana abantu batari bake, abandi bihumbi n'ibihumbi barakomereka. Ari ku itariki zine z'uku kwezi k'umunani mu rugendo yagize muri kimwe mu bice byo ku mugwa mukuru Beirut byasinzikaye bikomeye, David Hale yatangaje ku biro FBI bizokwifatanya n'abajejwe amatohoza bibisabwe n'abategetsi ba Libani. Avuga ko uruhara rw'ibiro FBI azoba ari uburyo bumwe bwa Amerika bwo gufasha ico gihugu inyuma y'iyo mpanuka. Itegekanijwe ko Hale abonana n'abategetsi ba Libani mu minsi ibiri iri imbere. Ambasade ya Amerika ivuga ko bitegekanijwe ko azoshimikira kuvyo ko abategetsi ba Libani bakeneye guhindura uburyo bakora igihe azobonana nabo. Azobabwira ko Amerika yama yiteguriye gukorana na leta iyo ariyo yose yubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu.
Arakoze cyane Fidel Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika, twumvikana mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu barenga ibihumbi 25 nibo baziyamamariza umwanya w'abajyanama b'imidugudu matora ateganijwe ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turayigezwaho na Pierre Claven iyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umugwi uje gutunganya amatora mu Burundi Seni uvuga ko amatora y'abajyanama b'imitumba yimirije atandukanye n'ayandi yabaye. Urongoye Seni Pierre Claven kazihise avuga ko abazotora bazokwandika mu gihe bahora batera igikumo agasigura ingene bizokogwa.
Rikaba ari itora abagize inama y'umutumba cyangwa quartier, ni ukuvuga babantu batanu muri bo uronse amajwi menshi akazoba umukuru w'umutumba cyangwa wa quartier. Mu gutora rero bakamenya yuko utora wese azokwandika amazina atatu tarenga avuye mu rutonde rw'abitoje kuri uwo mutumba canke quartier abamwo. Aha tusababwira ngo ntiyagire abazokwihenda ngo barenze amazi atatu canke bandika bari munsi.
Nayo kubatazi kwandika akazi hise amenyesha ko abo bafise uburenganzira bwo gutora mbere ko aribo bazokwitorera abazobandikira. Urongoye Seni mu kiganiro hari abamenyesha makuru avuga ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo abandikirwa batore uwo bashaka mu kwandikirwa n'umwizigirwa.
Kubera yuko mu gutora bazokwandika ariho rero abashikeneye babafashe mu kwandika, abo rero bararekuriwe kwitorera bo nyene umuntu byizigiye kugira ngo agende kubandikira. Ibi rero Seni yabifashe gutyo kubera yuko mu biganiro twagiranye n'abenegihugu bavuze bati mu gutora haraho hamwe hamwe aba bantu bavuga bati reka tubandikire mugabo bantu ugasanga babandikiye abantu bababwiye ni kuvuga rero ubutwabonye ko byo babyiza kugira ngo umwe wese koko atore uwashaka kandi bamwandikira uwashaka yuko yokwijanira uyu muntu amufasha kwandika
ikindi gishasha muri ayo matora nk'uko bimenyeshwa no mu guseni ujeje gutegura amatora nuko atamuntu n'umwe ari kuri bwo gutorera aho atiyandikishirije
nuko umuntu wese azotorera aho yiyandikishirije rwa ruhusha rw'uko abantu bamwe bamwe batore aho bashitse muri rino tora nta ruhari kubera icyo itora ryisangije ni itora rigena abarongora abandi ku mutumba nibyo kumvikana rero yuko umuntu ahita agena umuntu azorongora mutumba mugabo biremewe yuko udafise umwanya ushika ku biro by'itora yuko yurugwe ku butumwa bakamutorera aho yiyandikishirije
umugwi utunganya amatora mu Burundi seni wemeza ko ibikoresho byose bizokora muri ayo matora biri ko byashikanwa ku makomine agize igihugu Pierre Claver Kazihise akamenyesha ko hazo kwitoza abantu barenga 225,000 n'amajanicenda ku mitumba 2,211 muri abo abagabo barenga 220,000 abakenyezi nabo barenga gato 5,200 kwiyamamariza kubaze kwitoza muri ayo matora byatanguye kwigenekerezo rya mbere uku kwezi k'umunani bikazorangira ku itariki 21 uku kwezi nyene ni mu gihe iryo tora rizoba kwigenekerezo rya 24 uku kwezi k'umunani bye clave ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Abayobozi b'akarere ka Rubavu mu Rwanda basabwe kwishyira mu kato nyuma yuko bahuye n'umuntu wanduye virusi ya corona. Ni mu gihe akarere ka Musanze ko kamaze ibyumweru bibiri gahagaritse kwakira abaturage mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Abayobozi barimo umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'abamwungirije bombi ni ukuvuga ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere, umujyanama wa komite nyobozi y'akarere kimwe n'umunyamabanga w'umuyobozi w'akarere ka Rubavu nibo basabwe kwishyira ahantu badahura n'abandi mu gihe hategerejwe ibisubizo by'ibizamini by'ibanze babafashe. Amakuru dukesha abashinzwe kurwanya virusi ya corona muri aka karere avuga ko ababayobozi n'abakozi b'akarere basabwe kuba bari ahantu habonye nyuma yuko bahuye n'umuntu waje kugaragara ko yanduye virusi ya corona. Umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda urimo gukorana n'akarere mu kurwanya virusi ya corona avuga ko basanganye ubwanda ari umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu wari waje guhugura bamwe mu bakozi bashinzwe kwandika, kubika no gucunga amakuru. Ni muri gahunda yo kwandikira ku bitaro abana bavuka no kwandukura abapfuye, ubusanzwe byakorerwaga ku biro by'imirenge. Aba bahugurwaga kimwe n'abayobozi n'abakozi b'akarere bahuye nawe basabwe kutagira abandi begera mu gihe ibisubizo bitarerekana mu buryo ntakuka ko batanduye virusi ya corona. Abashinzwe kurwanya virusi ya corona muri aka karere bavuga ko ibipimo bya mbere byahise bifatwa bakazongera gupimwa ku munsi wa gatandatu ari nabyo bipimo bizatanga amakuru nyayo yuko haba harimo abanduye cyangwa nta banduye virusi ya corona. Hagati aho kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwo bwahagaritse kwakira abaturage no kwakira inyandiko zishyikirizwa akarere, butanga umurongo wa telefone utishyurwa abaturage bakwifashisha bageza ku karere ibibazo bafite cyangwa bakabigaragaza binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza ingamba n'amabwiriza byo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Madame Janine n'umuremyi uyobora aka karere anasobanura ko ari mu buryo bwo kumenyereza abaturage gukoresha ikoranabuhanga aho bishoboka hose.
Serivisi zose zirakora, abakozi bose barakora, serivisi zikenewe ku karere zose ziratangwa. Uburyo nibwo dushaka kunoza bwo kugira ngo izo serivisi zitangwe neza ku buryo navuga bwihuse, kandi burimo no kwirinda cyane iki cyorezo cya COVID-19 kitwugarije.
None mukurikije nda abantu babaganaga bafite serivisi baza gusaba n'uburyo bari kuzisaba mu buryo bwateganyijwe bw'ikoranabuhanga, urabona abantu baragabanyutse cyangwa bariyongereye?
Abantu baza fizikali, umuntu akaza ku giti cye, birumvikana ko byagabanyutse. Ariko akazi, amakuru twabonaga, impapuro twabonaga, ibibazo twakiraga n'ubu turacyabyakira. Icyagabanyutse ni urujya n'uruza rw'abantu, ariko akazi ko kanganaga n'ubundi karahari kuko ntabwo kigeze gahagarara. Ikindi ni uko n'abakozi basanga abaturage kuri tere nk'uko byari bisanzwe. Ahagaragaye ko umuturage akagombye kuza ku karere ahubwo umukozi akamusanga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko hataragaragara binubira ubu buryo cyangwa ngo batinde guhabwa serivisi. uvuga ko arabahamagara bukabayobora aho ikibazo cyabo kigomba gukemukira, haba ku rwego rw'akagari cyangwa rw'umurenge, aho bisaba umukozi ku rwego rw'akarere agasanga umuturage ufite ikibazo aho ari.
Kugeza ubu ngubu rwose twebwe tubona nta kibazo cyagaragaye cyo kuvuga ngo serivisi ntizigenda cyangwa serivisi ntizitangwa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko ku itariki 27 z'ukwezi gushize aribwo muri aka karere hagaragaye umuntu umwe wanduye virusi ya corona, kandi ko ari n'uwuheruka kuhagaragara. Ni mu gihe muri aka karere ka Rubavu hamaze kugaragara abanduye virusi bagera mu 100. Twagerageje kubaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu niba hari uburyo bwagenwe buzaba butuma abaturage bakomeza kubona serivisi bitagoranye muri iki gihe abayobozi bakuru b'akarere basabwe kuba bari ahabonye n'ibizwi nka self-isolation mu rurimi rw'Icyongereza, ariko nta gisubizo bwaduhaye. Ari umuyobozi w'akarere n'abamwungirije nta n'umwe ugeze yitaba telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye nubwo byabonekaga ko babusomye. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi haravugwa igitero cya grenade cyahitanye abantu batatu barimo abana bafite imyaka iri hagati y'itandatu na 12 muri komine ya Mutimbuzi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu yavuze ko bamaze guta muri yombi abantu batatu. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Iyo grenade yatewe hagati y'isaha 2:00 n'isaha 3:00 z'agatondo kuri uyu wa kane. Yatewe ahitwa Gahahe muri zone Rubirizi, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ni kuganura rw'iyo nara n'uburaruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Grenade yaturikiye hagati y'ubutike n'inzu yo kumweramo. Abana yishe bariko barabateraniza kuri iyo nzu yo kumweramo. Abana batatu igipolisi kivuga ko bafite imyaka iri hagati y'itandatu na 12, ariko abanyagihugu bakaba hagati y'itanu n'indwi niwe yahitanye. Umwe yaguye aho nyene mu gihe abandi babiri bacikanye inyuma yo kugezwa kwa muganga. Uwo mugabo ni umukenyezi aba hafi yahaguye ibara babwira amenyeshamakuru bahageze uko byagenze.
Twumvise grenade iturika, ituritse rero cya tuza tujye kuraba, cya tubona abana bariko baravayo bakomeretse, cya nterura umwana, cya turiru tujyanaga kuri dispensaire, bacya baravuga ati aha ntacyo babafasha, ahubwo bajyane muri medesi, cya duteruranya abana rero tubajyana muri medesi. Ubu mbere niyo naje, niyo nje watangiye gupfa uwa mbere n'umukobwa, niwe nabonye n'amaso yanjye yaryamye harya.
Jewe narengeye gusenga, nuguruye porotaye, mba numva nta kintu kiratereye. Kitereye nje kuraba gutya mbona umwotsi kuratuma hejuru, nje kuraba nsanga ikirambaro cy'umwana bahanda y'ibutiki. Sinzi nabonye ntabindi nabonye.
Aba muri ako gace bavuga ko ugeze ubu batazi neza uwateye grenade yari cyangwa umutumye, ariko amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe bahaba batashimye kwigaragaza ni uko umwe mu banyezamu bahakorera yo bari yashwanye na nyene kuhamwira, kandi ko yari yamubwiye ko kuri uyu wa kane bazohigura. Aya makenga na Beatrice Mukamusoni, umwe mu batowe mu nama mpuzamahanga ya Mutimbuzi, aba ngaho mu Gahara yemeza.
Ubwo ni ubwa mbere bibaye ku mutumba wacu wa Gahahe. Gusa aho hantu ryabere iyo shano hari muri salon de coiffure, hari umuntu muri salon de coiffure batoye n'undi yaba ngaho n'undi muntu wabikeka ku iyo grenade. Uravye ahantu bari bayishize, bari bayishize mu gwinjiriro ku iyo salon de coiffure, iboneke yuko bayayiteze yo bayidegupiye buhoro buhoro cyangwa se watumuna akayihonyora mugo nimuhitane ko ukuntu yaturise nanje se tujete pas sur les lieux nabye nabonye mugaho. Gusa ni grenade yari iteze ahantu bagomba kuba bahonyoye cyangwa bayirege kuko n'amatekniki igisoda nayo nzi wo bayabikoze ntabwo twomenya. Gusa igihari amatoza ariko akogwa asiga amatoza nakogwe je novuga nti wicaha cagira ubutungane bukore kwiyo nibara kabisa kumutemera.
Umufaso ni Mukamuso ni yahamagaje abanyagihugu kwirinda gukoresha ingimba no mu gihe bafitanye amakimbirane akomeye.
Kubana mu mahoro niryo teka nitekana. Bityo tubahamagarira nuko abantu bagomba kubana bumvikana. Ikindi naco hariho umuntu w'inkozi w'ikibi bakamuvuga, kuko abantu bashobora kuba bafitanye utuntu duto bapfa mugabo ntibigera aho bufata n'ikintu gicira umuriro kugira ngo bakore nk'iryo bara. Abantu babona yuko batabana neza barasaba impanuro, basavye mu kibano, babonye ko mu kibano bidakunda bakazisaba mu batware, kuko imbizo twama twabahanuye. Iyo byanse n'uwo mubana urashobora guhanuza abatware cyangwa n'abakurira abatware barabaho. Aho twosaba abantu yuko bobana mu mahoro na share cyane mu kiro giye duhitiyemo, rusanga ibintu bashobora kubiha iyi ntumbero atari yo. Barashobora kuba abantu bari babana bafite uri tuntu bapfa bitewe n'ishavu ry'umuntu ntawe ubizi, ariko twohanura abantu yuko ibyo bintu bo biheba kuko ntaco bimaze gusesa amaraso ya mugenzi wawe, kuko nkaho n'abana bato babaye victime ku bintu tutazi.
Igipolisi cyo Burundi tangaje kwa abantu batatu bafashwe ku mbaza matoza, kandi kwa abandi bantu 8 bakomeretse bajanwa kwa muganga. Mu butumwa bugufi bwa mwitwa amenyesha makuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yamize amenyesha ko imvo zatumye ubuvugizi bwa nabi buba zitaramenyekana. Mu Gahahe abanyagihugu baho bamwe bamwe bemeza ko ata ngorane z'umutekano ziharangwa. Muri iyi minsi ariko basaba inzego zijejwe umutekano kurikanura no kubacungira umutekano. Eloge Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Hirya no hino mu ntara Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokrasi ya Kongo habaye imihango yo kwibuka ku nshuro 16 abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge 166 biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abarokotse ubwo bwicanyi barasaba ubutabera kugira ngo abagize uruhare muri bwo bagezwe imbere y'ubutabera. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Hirya no hino ku isi ahatuye abanyamurenge hari kwibuka ku nshuro 16 abakongomani Mani biciwe mu nkambi ya Gatumba tariki ya 13 y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2004 mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Epfo birimo Uvira, Bukavu ndetse na Minembwe. Naho umuhango wo kwibuka abazize ubwo bwicanyi wabaye Mutanga Robert ari mu barokotse ubwo bwicanyi bwo mu Gatumba. Kuri ubu atuye Uvira avuga yuko batangazwa n'uburyo abantu bakwikirwa mu maboko y'umuryango w'abibumbye ariko ababikoze bakaba batarahanwa.
Twahungiye mu Gatumba nyuma y'intambara zari zibaye hano muri Kongo dushitseyo tuja mu maboko ya Leta y'u Burundi ndetse na HCR. Tumaze kwashika iminsi mike twahagize turaterwa duterwa n'abicanyi baraturasa bica abantu kugeza ubu tumaze imyaka 16 hari abicanyi babyemere ko babikoze ariko kugeza ubu nyine nta kintu kirakorwa. Ntiturumva bavuga ko bafashwe bagahanwa kandi ndetse twumva ndetse bamwe bakora no muri Leta. Njewe ndi umwe mu bacika cumi bo mu Gatumba. Iryo joro nari mpibereye nje nyine niboneyeho duterwa abantu baraturasa Imana iramfasha sinapfuye ubwo ariko bagenzi banje barapfuye barimo abapasiteri utekereza barimo bakonditeri Shoni n'abandi benshi ndashobora kuvuga umubare abantu 166 abo bose bapfuye mbona batwikwa n'umuriro. Leta iraho icyadutangaje nuko niyo leta twari turimo tigeze intervena n'iryo joro kugira ngo ibe yagaragaza kuko yari icunze abantu kandi twitwa ngo twari dufite bariyeri zizungurutse z'abasirikare. Dutangazwa nuko ntacyabaye tugasora tugatangazwa nuko n'abicanyi babyemeye nta kintu bakoze abantu barapfa barashira.
Muri uyu muhango wo kwibuka abazize ubwo bwicanyi wari watumiwemo n'abanyamategeko batandukanye bakorera Uvira bavuga yuko Leta ya Kongo yari ikwiriye kugira ubushake kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bagezwe imbere y'ubutabera. Maitre Amede Kamota ni umunyamategeko wo muri Uvira.
Kugira ngo habe ubutabera nuko Kongo yabishyiremo ubushake d'abord kuko ari abakongomani bapfuye. Ikindi cya kabiri Uburundi bushyiremo ubushake kuko ari Abarundi ari Uburundi ubutaka bw'Uburundi bwakoze bwagize ndetse hari n'akandi kantu kamwe keza gahari kuko abiyemereye kubakoze ayo mahano ni Abarundi bari ku butaka bw'u Burundi. Ndashobora ukuntu guhisha amazina yabo ni Agatogwasa na Pasiteri Habimana abo barabyiyemereye kandi abo ni Abarundi kandi bari ku butaka bw'u Burundi. Kumva noneho na priorite yuko bafata abo ni bo bakomanditeri principale. Abakomanditeri principale nibo bakwiye d'abord gukurikiranwa kugira ngo abandi bamenyekane nibo bazabamenya kuko ifo inankete iza determina abandi b'abarundi b'abakongomani kuko hari un par d'une coalition de criminels.
Bamwe mu banyamurenge batuye mu Minembwe nabo bakoze umuhango wo kwibuka kuri uyu wa kane basanga kudahana abagirizwa ubwo bwicanyi bitize imbaraga intambara imaze imyaka 3 ibera mu turere twa Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Mutaracubahiro yarayoboye umuhango wo kwibuka mu Minembwe.
Ikitubabaza kugeza kuri uyu munsi wa none nuko uwitwa Pasiteri Habimana wari umuvugizi wa Gatorwasa ari we FNL ico gihe biyemeje ko ari bo bakoze ako karengane n'ubu yidegembya mu Burundi ndetse ari mu buyobozi mu nzego zifata ibyemezo badakurikiranwa ngo baduhe ubutabera twifuza. Kandi FNL yabikoze iri kumwe na Mai Mai kuva icyo gihe cy'imyaka 16 n'uyu munsi wa none niwe wagifatikanije kudusenyera kugera hano mu Minembwe. Inkambi ya Mikenke itewe inshuro 3 zose kandi itegwa n'ubundi n'izo Mai Mai zishikiwe na za FNL na Red Tabara n'abandi kandi. Kugeza kuri uyu munsi wa none kubera kudahana abakora ayo maroregwa bica abantu babazize ubwoko bwabo nico gituma n'ubundi bakomeza gukora ibibi nk'ibyo. Bamaze kudusenyera imihana itabarika, bamaze kutumarira amasho yose mu biraro, bamaze kudusenyera amazu yose yarahiye, abantu bapfuye ntibabarika. Urumva ibyo byose ni ukubera kutagira justice. Ahari justice atari justice abantu bigira ibyigenge bagakora ibyo bashaka.
Mwumenya yuko muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 16 ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba, guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo na Dr Denis Mukwege bari batumye intumwa zabo mu birori byabereye mu mujyi wa Bukavu. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Joe Biden, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu w'ishyaka ry'abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yajyanye Kamala Harris kumubera vice perezida naramuka atsinze amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Ese Kamala Harris ni muntu ki? Reka tubibaze mugenzi wacu Themistocle Mutijima.
Umusenateri w'Umunyamerika Kamala Harris aragerageza kuba umugore wa mbere utowe ku mwanya wa vice perezida w'igihugu nyuma yaho Joe Biden wemejwe n'ishyaka ry'abademokrate kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu amutoranyije ngo baziyamamazanye. Sumubyara akomoka muri Jamaica naho nyina akomoka mu Buhinde, bombi bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Senateri Harris abaye umwiraburakazi wa mbere unafite inkomoko mu majyepfo ya Aziya ubonye itike yo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Ku myaka 55 y'amavuko, mu bigwi bye harimo kuba umwirabura wa mbere wabaye umushinjacyaha mukuru wa Leta ya California, arongera umugore wa mbere ugeze kuri uwo mwanya. Itorwa rye nk'umusenateri uhagarariye Leta ya California mu 2016 ryamugize umugore wa mbere ufite inkomoko muri Aziya y'Epfo ugeze kuri iyo ntera. Madame Harris ubwe yashakaga kuba mu mwanya wa Biden mu gihe abademokrate bagerageza gutesha Perezida Trump indi manda no kongera kwigarurira ingoro ya White House. Ndetse kwiyamamaza kwe kwatangiranye ingufu aho abagera ku 2020 bitabiriye icyo gikorwa iwabo mu mujyi wa Oakland muri Leta ya California. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 k'umwaka wa 2019 yarushwaga gusa na Biden mu ikusanyabitekerezo ryakozwe. Ni nyuma yaho ashimiwe na benshi ku buryo yitwaye muri kimwe mu biganiro mpaka bya mbere ubwo abahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate bari bakiri benshi. Nyamara mu mezi yakurikiyeho amahirwe yahabwaga yagiye agabanuka cyane kugeza ubwo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 atangaje ko yivanye mu ihiganwa bitewe n'ingorane yavuze ko zishingiye ku kutabasha gukusanya amafaranga yo gukoresha mu kwiyamamaza. Mu kwezi kwa gatatu nyuma yaho Biden yazaga imbere ya senateri Bernie Sanders mu matora yibanze mu mareta, Madame Harris yahisemo gushyigikira Biden mu rugendo rwe rwo guhagararira ishyaka ry'abademokrate. Agira ati, "Nizejo
kimwe mu bintu dukeneye muri aka kanya ni umuyobozi yitaye cyane ku baturage kandi ushobora kubahuza."
Arongera ati,
"Kandi nizera ko Joe byabishoboye."
Vice Perezida Biden nawe ubwo yatangazaga Harris nk'uwo yahisemo bagomba gufatanya kugera ku matora yo mu kwa 11, kuri uyu wa kabiri yamusobanuye nk'indwanyi idatinya ndetse umwe mu bakozi beza igihugu gifite. Madame Harris yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Howard University i Washington DC, kaminuza izwi cyane mu mateka y'abirabura, aho yinjiriye mu muryango wa Alpha Kappa Alpha. Nyuma yaje gukomereza muri kaminuza ya California Hastings, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'amategeko mbere y'uko ajya gukora mu biro by'umushinjacyaha muri komini ya Alameda. Madame Harris kandi yamaze mande ebyiri ari umushinjacyaha ku rwego rw'umujyi wa San Francisco mbere yo gutorerwa ku umushinjacyaha mukuru wa California. Muri ako kazi yakoze muri California yaranzwe n'ubushishozi, ariko kandi hakaba bamunenga kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa amavugurura mu rwego rw'ubutabera no kudakora ibihagije mu gukurikirana iby'iraswa ry'abantu rikorwa n'igipolisi. Mu gihe ibyo bibazo biri mu bihanze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byanateje imyigaragambyo yamaze amezi menshi hamagana urugomo n'ubusumbane bikorwa n'igipolisi, Madame Harris yabaye umwe mu bagize Kongere ya Amerika bakomeje gusaba ko hashyirwaho amategeko agamije amavugurura mu gipolisi ku rwego rw'igihugu.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.